mananye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio y'indwi muri kumwe na Jodiane nahazo ngiye kuremesha ikiganiro muri Isanga mumva ku mirongo migufi ya shortwave ku batwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwe mutwumva muri mu Rwanda kandi turanabaramukije ahandi mu ijwi rya Amerika mukunda ni kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya Facebook yacu ni vewa radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa ubatumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa kumi.
Ngendo yawe sama muri tekere tsabyanje takuno kuno mwenyura afanga wera kuri iyo myifato pasamuri emichungara kota kona kize mona kiyekere siruhande arasende mano fukamye kumusuri sina uzote ukamwanje
akaririmbo ni kumushaha ka Kidumu. Kidumu ni umuririmbyi w'umurundi. Nuko rero dusaba imbabazi cyane nkuko twamaze kuvyandika ku rubuga rwacu rwa Facebook ko ari baturungikiye amanimero ya telefone bazi ko tuza kuyaga na ko hari abarundi yo mu gisagara ca Ottawa muri Canada. Ku munota wa nyuma abo twari twitumiye nta numwe yitavye telefone yiwe ariko ntacho reka duce tugaruka kuri mwebwe tubahe akanya tuko turaja muri weekend muri ko murakora ibiki amakuru avuga hiwanyu nayahe ico mufise muvuga kuri makuru twagiye turabashikiriza muri nondwi turiko dusa nkaho tuyisozera nayahe harimo nk'ibyo byihagari byo gusubira kunagura imigendanire hagati y'u Burundi n'u Faransa. Amashirahamwe yibanda cyane muri Afrika yarasohoye urwandiko avuga yuko batabiryoherewe cyane gose ko ngo n'umwanya atari umwanya wo gusura kunagura iyo migenderanire mu gihe u Burundi buri kubwitegura amatora. Hari kandi n'imigenderanire yahagaritswe ku munota wa nyuma hagati amasezerano niyo yahagaritswe hagati ya Canada mu gisagara cyo muri Canada hamwe no mu gihugu cy'u Burundi. N'amakuru menshi twagiye turabashikiriza murabwira ico muyavuze ko ariko munatubwire aho iwanyu aya ariko arahavugwa muri ko muri ibonera ayo mwabonye canke bababwiye muri nondwi turiko turasa nk'abasozera ni muri isanga mwari mumenyereye ko ishimikira ku bafasoni tugatumira abafasoni batandukanye abo twari twatumiye bari rero abafasoni bo muri Korali y'Abarundi muri Canada mu gisagara cha Ottawa ako ku munota wa nyuma nibitavye amatelefone yabo. Nuko rero ikaze ni rwanyu nshuti bakunzi muri rya nino.
Como sorris na sorte o cabo anda sina chama sina dei na ngue como se maho no yo sha o mar so o tengue
Esi choma ya asoma muri muri maraso maraso yawe kenda kwita yo.
Wa mbere duse ku murongo wa telefone ni Innocent, Innocent Ikadze. Uherereye he? Mhm. Ayavugwa hiwanyu canke icuvuze ku yo twagiye turatangaza muri nondwi turiko dusa nk'abasozera.
I'm going to go to the house.
Ego. Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kiganiriye muri Sanga mwari mumenyere ku minsi yose kwa gatanu muba mufise abatumire bayaga kuzerekeye ubuzima bwa Fason cyangwa tukabatumira abafason nyene ariko no musabo twatumiye ku munota wa nyuma ntibitavye itelefone yabo ari naco gituma twace tubagaruka ko mwebwe kugira ngo mutubwire amakuru avugwa ahiwanyu canke ico muvuga ku makuru twagiye turabatangariza muri nondwi turiko turasa nk'abasozera. Bayomba yomba Jugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turase na Oscar ku yindi murongo wa telefone. Oscar Ikadze.
Hello.
Ikadze ku Jugi Amerika.
Konde baramukije.
Uherereye he?
Ni mu Kayanza.
Mu Kayanza haravugwa makiga Oscar.
Mu Kayanza ni sawa. Ama na ngomba ku cyumuje ku batumire muri ano fisetro. Aba pastori. Waso kuchana ibinyujari na matora imirike.
Mhm.
Yo kubera narumbise bavuga ibintu ikumazo kurikirana. Barana kuga n'ukuntu nda abadota y'imigisho kwaruka.
Mhm.
Ariko yewe mvuga uko umuntu wese yogira inyigisho cyangwa ku bijyanye n'urwaruka bakwiye kuzitegura neza kubera abo dutegura kuko ndashobora kubona yuko hariho uvuga ngo ateguye nk'ibiganiro bihuza n'urwaruka cyangwa n'abandi bantu ugasanga atumiye umuntu umwe ku mucumba bakavuga nko ku ikomini ariko mvuga kwizirika bihagije baba bakeneye gushika ku mucumba ari abafite ubundi bagashika ku mucumba nka yose kubera ni ukuvuga mu bihe by'amatora urwaruka rwose usanga mu mitwe rushushe aho rero nibaza kweri kwaba biteguye neza kubera mu by'ukuri twese twarabaye urwaruka turazi mu bihe by'amatora ko urwaruka rushuha rwose ugasanga mu mitwe ibameze neza icyo gituma babikoreye ku mitumba nka yose byogira akarusho gusumba aho gutumira umwe ku mutumba cyangwa babiri ibyo rero ndabivuze gutyo onya yuko nasengishoboye yuko iyo mitunganya nk'uko kobara akarusho mu matora asenyirije
tukunganye twibukije nk'abatashoboye gukurikirana iby'ico kiganiro nuko umurwi ujeje gutunganya amatora mu gihugu cy'u Burundi se niwatangaje ko abashaka kuzoba indorerezi baba bavuye muri Ekleziya Katolika baba bavuye mu mashengero atandukanye ko bahora barungika indorerezi baba bo mu miryango idaharanira inyungu za politiki hariho byinshi bazobanza kubasaba kugira ngo bashobore kuzuza kandi bakurikize kugira ngo vyorohe gukurikirana ayo matora none Gahuska uvuze ati abo rwaruka rwigishwe mugabo bazoshwe ku mitumba wowe kubgawe inyigisho zotangwa zoba zere kiki zigana kuki
tubari n'igisho no kuvuga bidashimikiye ku mugambwe n'umuzo n'igisho cy'abagamije kugira abigisha urwa kuntu bazobana mu gihe cy'amatora kuko je nari gize kugwaruka ndazi yuko mu gihe cy'amatora kabisa kugwaruka mu mitora suha ugasanga bariko basubira namwe mbere aba batwara hejuru ku nzego zo hejuru bo babanye mu mahoro ubwo ugasanga mu rwaruka mu by'ukuri ntibifashe neza yego prema numba yuko uwo kwigisha kwigisha gushyira ku mutima ni ukuvuga nk'ibyo ndabivuze mu gihe mutumira uwo ari we wese avuga yuko afite uburyo bwo kwitanga inyigisho ukuntu amatora azogenda mu rwaruka yoshika ku mutumba kuko
bigakurikiranwa na bose izo nyigisho zo kubgawe ni kugwaruka gusa hama abandi bari mu migambwe bandi abapfasoni abari mu ruge bari kubaregereza imyaka yo kurenga ubwo gwaruka bobo nta nyigisho bakeneye
oya bose barabikeneye hama safi kuvuga ugwaruka mugabo bose barabikeneye kuko hariho na bese baza gucora babaza ngo none ngo zitu cora ngo nibiki kuvuga izo nyigisho zikenewe bose muri rusange
hanyuma aho mukaya urakoze cyane usika mugabo aho mukayanza none mwatanguriye kuza murabona ko igihe cy'amatora cegereje uhagende urabona ko imigambwe iboneka iri mu bikorwa bitandukanye
oya musanga imigambwe niboneka kuko imigambwe zino atakiri bazode bimbona babanye neza
bose abari mu migambwe itandukanye ko hariho nk'ahakunze kuvugwa ko nk'abo mugambwe SNL wa Agatongwasa bakunze kumvikana bavuga ko bahohoterwa mu bice bitandukanye by'u Burundi aho mukayanza aho bimeze gute
oya mukaza denga batatakira dokabisa
nuko rero urakoze cyane gose usika ubwira umunsi mwiza
sabana murakoze ubwo gucamuze mu gushikana
ego ngira ngo banye nevyo baravyumva ugira umunsi mwiza ngaho mu ntara ya Kayanza. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga n'ubu turasaba imbabazi mwe muri komora twumva mwari mumenyereye ku minsi yose ya gatanu tugaruka ku bitandukanye vyerekeye ubuzima bw'abafasoni canke tukabatumira abafasoni baza bagaruka ku bindi bitandukanye ko ari umwanya w'abafasoni ariko no musabe twari twatumiye ntibashoboye kuboneka ku munota wa nyuma ntibitavye amatelefone yacu twace tubugururira urubuga kugira ngo mutubwire amakuru avugwa ayiwanyu muri kino gihe turiko dusa nk'abasozera inondwi canke naho mugira ico muvuze ku makuru atandukanye twabatangarije yaba yavugwa mu Burundi yaba yavugwa ku isi yaba yavugwa mu Rwanda muri Republika ya Demokarasi ya Kongo hose turashikayo nta mipaka turindire rero ibyumviro byanyu
Thank you. Mayu mwana yari ntore yarumuyabaga yareswero yarakarorero murunga nwe uwo mwana nikatiha Yarakunze kayarakunwa Yarumu Kristu niyasiba misa Niko yareswe niyahemuka
Tuwase na François kuyundi murongo wa telefone François ikaze
Makoze enda umviriza
Uherere
Jwe mherereye mjugu cha Tanzania Mkoa wa Kigoma Munhara ya Muri mwikomine ya Gakongo
Hamana makuru tuzani ya venga ho Tanzania Changi harihitu fisovuga kule tukwa butangarije ga François
Nukuri kubijuma ni mwantangarije na kumani jizo chana makuna ya usariko usakine Yashima huko ijwi ya Amerika rigumarira kwitana hafi abantu bitanga inkuru nziza amakuru atohojwe ashimahama nkipfuza cyangwa ikipfuza cyo gusikira natwebwe nk'ijwi ya Amerika murakwiye gutembera aho turi cy'inkandi mu nkambi ya Mutenderi mukaza kutubaza icyo tugona ku buryo ibiriko biragenda mu gihugu cyacu cy'u Burundi kiri ku mutima twashikiriza n'icyo ari nifuza
ko tugufise imbere yo kucutubwira ne yavuga ngaho muri Tanzania reka tubanze tukubaza ahubwo wica ugona kuri ibyo ushaka kutuzoza kuba kubabaza
yani icyo ngona icyo ngona cyambere nuko inkuru ziko ziravugwa yuko labuda amatora yegereje yani hakaba hari abantu batifuza bari hano mu makanza batifuza gutaha n'abandi bifuza gutaha abakifuza gutaha ko bizogenda aravu nicyo nari nifuza hanini tumubaza akazotubaza haje negre inkambi ya Mutenderi cyane cyane hari abantu benshi batifuza gutaha amadifuza ne ku bw'ibyo kenshi nukuri turafisa makenge kwa matuwa legele kabisa kubaruwa mwe bazira imvo za politike harauna bandi bazira vinshi labuda bahunze utegetse mu Burundi nicho ni tuza kumuzo mutubaze icho toba tugona kwizyo
tuzorungika umumenyesha makuru wonga hao muri Tanzania James Jovin abikurikirane ariko François hari byinshi bikunze kuvugwa muri ayo makambi na cane cane ugasanga hariho icuka aho turavuga zanduta turavuga za na Mutenderi rimwe na rimwe ubu byifashe gute hagati impunzi ziringaho muri ayo makambi
nukuri novuga yuko ibyo biravugwa byinshi bizanye n'ibyo umutekano ubu novuga yuko leta ya Tanzania kabisa yarakagije umutekano ukomeye ubu novuga ko impunzi ziratuje gusa bivanye no kugene bivanye abantu biyandikishe bari bazi yuko amatora budazo ubundi mukandida yitoza niwe wafise ubwoba yuko batahukanwa ku nguvu gusa impunzi ziratuje amahoro usaramye umutekano wa kwinyuma y'inkambi kabisa ubu mbere haranugaye bugaye ni kandi kuko baravuga yuko agomba habi sesa na muna soka inkambi
kubera
iki kubera
kubera
bavuga yuko bagomba gukora isesa y'impunzi zose ziri mu makambi
isesa ni ko guharura
harugwa ubu bavuga yuko nta muntu ashobora gusohoka inkambi rero aje nyuma y'ikijiji kugira ntihagire abantu badafise amakadi binjira cyangwa abafise amakadi batoroka
nicyo gihari ubundi none ibyo byabinjira badafise amakarata amakuru yahora avugwa canka kunze kuvuga bavuga ko hariho nabahora binjira ngaho muri ayo makambi batari impunzi ibyo bimeze gute hari cubiziko
ibyo kwere turabizi kuko turanarara nirondo mumbabarire turanirondo kuko biravugwa yuko ashobora kwinjira bariko bahungabanya umutekano udafise ikambi labudavuye mu Burundi biravugwa yuko hari abantu bahungurwa ubushaka ariko mu nyuma bakagaruka bivanye n'ubuzima bagora mu gihugu cyo Burundi. Abo rero nibwo bakeka yuko hariho ubusuma bwinshi buba mu makambi, bafatwa kenshi bakaca basanga nabo bahungutse bari ba bakagaruka badafite amakadi ngaha mu nkambi. Iyo birahari
abajeje umutekano baragerageza bakabikurikiranira hagufi, harabo bamaze gufata babahana gute baramutse bafatwa?
Iyo bahanywe benshi baca baza gufungirwa ku magereza, abandi barabakurikira bivanye babonye yuko bidakishoboka bashobora kubarekuka bajana ku mupaka w'Urundi bakabashikiza igihugu. Ariko hanini ingorane ihari ni imvo z'uko bivanye n'ubwoba bafise yuko umurundi afashwe adafise igitambulisho cy'uko ari umukimbizi, baca bamu yani arije bamwe baburana irengero niko bavuga bamwe niyo makuru turonka. Ariko cyabatinya kuza barabaje makuru to kuyu nta gitambusha afite barabareka bakabamwo nyine badafite itambusha kuko bamwe araza kwisumamwo bagaca ibibaruwa ahegere inkambi abandi bakadandaza ibyo uko babashoboye.
Hari cha kibazo naco cabafasoni bahora bafatwa ku nguvu mu gihe bagiye kurondera udukwi inyuma y'amakambi, kiraca havugo?
Icyo kibazo ubu nikivugwa cyane gusa ni nka rimwe rimwe kuko leta novuga ati abajeje umutekano b'inkambi barafashe novuga ingingo yuko nta muntu aja gusenya inyuma y'inkambi atari kumwe n'abantu babashinga ntayo bashika batatu cyanke bane kugira ngo biganuke. Mu bisanzwe iyo bihenze akagenda yo nk'abafaso ni batatu cyanke babiri ibyo birabashikira kabisa. Ubu abakenyezi bace bagabanuna mu byo kugenda inyuma y'inkambi babonyene bace bafata ingingo yuko batajanye n'abasungusungu no vugati n'abajejwe umutekano w'abakimbizi nyine mu nkambi barafasha bakabaherekeza inyuma y'inkambi.
Hanyuma tukivuga kuri izo kuri utwo tubazo mwakomeje kuza mutubwira nk'abagenzi banyu bari mu ikambi ya Rusenderi muri Republika ya Rwanda Demokarasi ya Kongo, mu byo bashira ahabona bavuga ko ingorane zibugarije harimo nk'ingorane zo kutoroherezwa mu gihe bagiye kwa muganga, hakabamwo ingorane z'amashure kuko ngo bataronswa impapuro zerekana ko bashoboye gutsinda mu ishure kanaka. Mwebwe ivyo bimeze gute? Mwebwe bimeze gute?
Twebwe hino ku kibazo cy'ubuvuzi abakimbizi twahagurutse kabisa turabyamagana kuko ntitwaronka imiti ihagije bivanye n'ukugene nyine hari abantu benshi bazanye badaje kwivuza ugasanga nabo batwaye imiti, hari abatanzania benshi baza kwivuza ugasanga barakwicanya abatanzania kuko gukurikira abarundi gushika amanama yahoze arabana abashefure zone n'abamwenyekiti gushika wabyamagana gushika hejuru bavuga ni Geneve. Ubu rero barabituriye umuti ariko ku kibazo cy'amashuri, mu by'ukuri ku kibazo cy'amashuri ubumenyi ntibuhagije cyane kuko tuvuga urabye ubufasha buhabwa abana ntibuhagije kuko hariho ibintu bibura nk'impuzu, ibirato, ego bararonka nk'amadafutari ariko urabye abarimu babigisha mu y'amakami ntibafitiye ubumenyi buhagije bivanye n'agashara baronka n'abafise ubwenge bavuga ubumenyi buhagije baca bigira mu bihugu bya mu makambi ya Mozambique, Zambia na Kenya.
Hama iyo mu ururimi nago aho muri Tanzania ikirimi ururimi rukoreshwa ni Kiswahili.
Ururimi rw'Igiswahili rurakoreshwa ariko hanini hakoreshwa ikirundi n'Icyongereza n'Igifaransa.
Oya ndiko mvuga nk'iyo mugiye kwitura abaganga nko muri Rusenda hari abafaso nibigeze kutubwira muri kino kiganiro nyene ngo birabagora iyo bagiye kwitura muganga ko ari gihe baca barinda gusaba kuyundi muntu abavugira ivyabo kandi bari bashaka kuvyivugira kubera ico kibazo c'ururimi abatavuga Igiswahili.
Kuri iki kibazo c'ururimi novuga ko ishyirahamwe UNHCR yaramaze kugitorera inyishu yarashyizeho ibisata byigisha indimi gusoma no kwandika nko mu kika rya Prane muri DRC, yashyira muri Good Neighbor, yashyira muri NRC abakenyezi bari kururimi rw'Igiswahili kugira ngo bibafashe kuwasirana kuvuga kuganira n'abatanzania biboroheye. Novuga ikibazo cy'ururimi benshi ubu ba mu Burundi baramaze kumenya kwisigura, niyo bashitse ahantu bivuza nko mu bitaro bisata bimwe usanga hakorera Abarundi irero bagira amahigu gacyo sanga umurundi yo karavura bica bikorohera kwidondora ingo
ingorane zawe ego
ikibazo ntikikomeye cyane kubyururimi kabisa
urakoze cyane François kuri amakuru yose duhaye ari ngaho mu muri Mutenderi no micungara Mutenderi Tanzania hose makamba atandukanye na zanduta ubwe nabagenzi bawe yuko dukenera cyane amakuru yanyu muzoze murayaturungikira kuri radio ya Charobaze Jemera kaburungu koma
okay murakoze namwe nange isimu ya miri hewani murakoze
urakoze cyane
sawa mugire akazi
keza urakoze cyane
yego
Izayi ikaze nawe
yego murakoze cyane gose
nawe uherereye
yeye sinjiye kuba navuga hano nabamperereye ariko namwe
n'urenganzira
abamubona iyo zaba ziherereye
n'urenganzira bwawe yego
yego izina benshi banzi ndashimye kuvuga ibyo ariko izina ryanje rimenyerewe banyita Democrate njani shimye kuvuga nda kuvuga ku bintu bibiri njinkora mutima icyambere mvuga ku kijyanye n'u Burundi aho hariho abantu benshi bariko barababarizwa igufa ikibanza kimwe kitaramenyekana baza kwikiramo abantu kiri mu Burundi icyo ni kibanza nagenzemo kandi ndabona neza n'ubu naho noshika nohita nerekeza neza icyo kibanza ahantu giherereye waho ubu abantu banyuruzwe baza kubicira ni nacyo gituma mutakibona imigimba myinshi mu gihugu cy'u Burundi itembagara mu mabarabara
ico kibanza wakigendeyemo ugiye gukora yike
ico kibanza nariko ndarengana kuko yari nzira ica mu ishyamba iseruka bazanye imigimba yababa itanu izanywe na imodokari ya Hilix yari izanywe na komiseri do polisi wa bubanza yari yitwa Remigiyoze Imana nuwa Kayanza hamwe nuwa Ngozi rero abantu barabafata bajya mumva ko banyuruzwe isanga babatwaye bakaza kubata aho hantu naha ni hagati ya province ya Bubanza Cibitoke na Kayanza
ivyo
ahantu neza wi
banda
winjiriye mu kibira ahantu ku kiyaga cya Gwegura ego n'ubu mugiye mu ndazi ko mukakora mutohoza neza ndazi ko mutoto
ha aho hantu wahaciye kangahe ga iza
nge nashika naci agashika gatatu kugira ngo mberifiye ndabe kivye bintu baba bakora avuga byose byaba ari byo
wari wabibwiwe nande kugira ngo urinde ushobora kwegera ico kibanza kandi utazi ko byari biberaye ayo makuru ari wayahawe nande
je mu dangingo ukuntu zangwe ndemwe icyo sinidondo yondi wari ko mugabo mu byo nkora na byo birimo
ni kuvuga
byo kuko ni kuvuga ku bintu bijyanye n'ibintu gitohoza kuri ku mabi ariko arakorerwa ku barundi narahashitse kandi narabibonye kuko ndabifitiye uburenganzira bwo kuhazunguruka
uwo gusaba
bamenye amabi ariko arakorerwa abarundi
uwo gusaba ibyemezo bitanga
ibyemezo n'ubu nubajyana kandi ndazi ko mutobura bibiri na bitatu cyane y'aho hantu nyeme
hanyuma aho hantu wararengana abariko barabikora ntihagire icyo bakugira ukabiraba
nabonye imodoka ije kuko nari nsanzwe ndazimenyereye imodoka zibikora naragerageje kwinyegeza kuko mu mizindi itanu bazanye barazanyemo umwe utari bwatse barukibona
umubyimba warukibona
tuvuge nk'umuntu hajya bamukubise asigaye yari kiruruma adashobora kuva hasi ngo agende iyo modoka imaze gusubira inyuma naragiye ndamubaza uwo muntu kuko jewe nari navuga ati ntafatwa nanjye nzoba mpfuye mugari imodoka imaze gusubira inyuma naragiye turavugana n'uwo muntu isanga araboshe abandi batekeye mu magunira
hama ntiwamutabariza
kumutabariza ko icyo twakoze twaramubohoye mu mugonga hano yari aboshwe
mwe nande
kuko umubiri twari kumwe n'abandi bantu nashimye kuvuga kandi baraho i Burundi nyene kuko hamwe no bavuga ibyabo byose birangira
hanyuma ga tugume tukwita iryo zina ryawe washimye ko tukwita umaze demokrate umaze kumenya ibyo makuru warabwiye inzego zijeje umutekano
jewe icyo nakoze sikindi naciye ndabyandikira ajya amashyira hamwe agerwa agateka kazi na muntu kugira ngo babimenye ko izo nzego z'umutekano ntacyo nari kuzibwira kuko aribo babazana byari bigoye kugira ndabibabwire
umaze kubona ivyo warasubiye uraraba nyuma y'igihe kingana gute usanga bimeze gute
ubumaze kuhava kuko naje ibyo bintu barahavuye basana babimenya yuko no bandabizi iki kintu aziko nabone bafise abantu batanga makuru muri bo ubu rero hariho umuntu yasubiye ariko aragenda ati reka ngende ndabe ko bya bintu bavuga ko ari byo ndabe ko bibandanya atani yingiheze yambariye yuko yasanze ibiziga bibiri ne uwinjiye mu gwegura ahantu hari umuserege ujyana amazi mu kiyaga
gwegura
muri Kayanza ni ku mupaka wa Bubanza cy'ibitoki Kayanza yego
hanyuma none aho hantu nta mihana nta mirima
rya kibira ni nko ku birometero bya baba 45 uvuye ku mugwa mukuru wa Kayanza yego
ayo makuru ijwi rya Amerika ni riri yahagaze koko tudafise n'izindi mpande ngo tubaze urakoze kubitubwira tuzogerageza tubaze natwe ingene byifashe ariko biranagoye kuko amenyesha makuru bacu batemerewe gukorera mu gihugu cy'u Burundi batemerewe guha makuru ijwi rya Amerika ni naco gituma kenshi makuru butumenya duca kuri mwebwe mukayabona muri yatubwira musi byemezo mu biduhe
hamate navuze mu gihe mwa mubikeneye neza nkaba nkingiwe neza no bashikana aho hantu mukafata amasanamu kandi nibaza ko n'amagufwa yarimwe mu biziga bakorera ikibi biriho
ni ibintu bibanza ko byatanguye ryari wowe watanguye kubibona ryari
natanguye kubibona guhera mu 2015 nabonye ndabivuga nsemerera kandi n'ubu birabandanya igituma mutabona imibyimba myinshi no mu gihugu cy'u Burundi babakura iyo babakura kuko icyo ni ikindi kinogo gishasha baza kwishyiramo abantu ego
reka ko ubufasha umwanya ungana gutya kubitubwira tuze kugerageza natwe bwe ku ruhande rwacu tuzobaze abajeje umutekano ico bavuga abo baba warabonye muri nk'abandi twogerageza kubaza
navuze hari uwitwa komiseri yarakiri komiseri wa polisi yitwa Remigio Nzeyimana hariho wararongoye komiseri w'ingozi hamwe na Kayanza kandi hariho n'undi muntu akoreshwa muri ibyo bikorwa binyishe n'imbonera kure aba muri komine Musigati muri provinsi ya Bubanza niwe akoreshwa mu ibyo bikorwa bikomeye kandi nubu arabandanya abikora
demokrate amakuru amwamwe aragoye ku ko tuyateba ko dafise urundi ruhande ariko twabifashe amajureka tuzogerageze tubaze muri mubajeje gucungera umutekano mu gihugu cy'u Burundi ico bavyumvira ko hanyuma tubikurikiranire hagufi
yego hama nagombe mvuge ku kintu naco simuntu ziri muri Tanzania aho uyu François ariko abivuga ko ego ibyo ariko aravuga ni kuri bimwe n'ibyo bivanye naho umuntu aherereye naho umuntu yoba ari ariko hariho n'ibindi atagiye akora ko kuko usanga mu bantu bari mu karere ntibashobora kumenya iki ibintu bimwe ariko mugabo muri rusangi ibintu byagiye bihinduka aho impunzi zahohoterwa mu mezi aheze siko biri ariko mugabo ikintu kidutangaza ni uko n'ubu n'inkambi ya Nduta na Nyarugusu ziri mu nkambi ziguma zigegwa ko ibitero cyane dukaca twibaza ati none kuki inkambi ya Nduta na Nyarugusu zitegwa cyane kurusha izindi namba umutekano uri kuracungerwa kuko utocungerwa n'ahandi kugira ngo abandi babeho nk'uko ari abandi kuko biri na mwebwe muri ko muri yumvira biratangaje aho umuntu yaba ashobora akagutera mu rugo rwawe ugatezwa rimwe kabiri gatatu mugabo ku wundi munsi ugasanga ku wundi umuhana wa naka ntatewe biratangaje cyane
urakoze kuri amakuru uduhaye demokrate
Ego
dusabe abashobora kuba bumva byumvise amazina yabo canke ikitu baronde bazogira ico batubwiye tuzogerageza rero turondere no bajeje gucungera umutekano mu gihugu cy'u Burundi kuri ivyo vyagirije vyose vya demokrate je rya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda twatumiriraho muri kuzamura duha makuru ahavugirwa ijo rya America abanyamakuru bacu ntibemerewe gukora mu gihugu cy'u Burundi n'acu gituma amakuru menshi agwe gutohoza akanagura no kuronka ariko kawe yafise uratwandikira kuri radio yacu @gmail.com natwe dutohoze Eric Ricard
murakoze cyane
uherereye
okay ndi mu majyaruguru mu Rwanda kamale bashimira ku mwanya mwatwaye Beki nushaka kuvugaho ni nkuru maze iminsi ikigana muri iyi minsi cyane yura munyamakuru wa TV na Radio One waburi wirengera mu Rwanda noneho muri iyi minsi nibwo ubuyobozi bwa RIB mu Rwanda bwatangaje ko ngo yaba yaracikiye mu Bugande ariko nabo babivuga badashatika nose nikuti bavuga bashatika ngo yaba yaracikiye ngo zarubavu ngo asitungutse mu Bugande se basatuganya gute ko ariho babishinzwe ko ariho bashinzwe kuza mu Rwanda bavuze aho ikintu yaba yaracatumye agenda naho yaba ashinzwe ukuri bagakurumirirwa mu bantu sawangeze nigenze
ego ayo makuru natwebwe twaramenye ni ibintu navyo nyene bikibandanya tugerageza kumenya uko bikurikirana hakazogira ico tumenya tuzosubira tubitangaze Eric wewe ukibaza ko hokogwa iki muri kino gihe wewe ukibaza ko ico kogwa co bicaye haba ku ruhande rw'amenyesha makuru canke haba ku butegetsi haba ku ruhande go gwafata ingingo z'amatohoza atandukanye ngaho mu Rwanda
ngeki mbona cyavugwa nuko hatukumbugwa nkuko wenda bakikumbe bakikumbe bakamenya ngo yakiyanga yere yakiye muri wanga yerekezanga ubwo ashobora kuba hereye yanga kubwo ubushishozi bwabo bakabaye bavuga ngo wenda ikintu cyatumye atoroka ubu ngubu ameze nk'aho yatorotse ibaze umuntu ari ahantu arasumbitse aragiye ahantu akora ntabwo asenze apfuye kugendera apfuye kugenda se ni nk'aho yatorotse wenda mu buyobozi bwa RIB mu Rwanda nimba hari ikintu akurikiranyeho mu Rwanda nacyo bagitangaza nimba wenda ndetse muri make bagakururiza mu bantu iki kintu cyatumye agenda muri make
numva ni nibyo RIB yavuze yuko ashobora kuba ageze muri Uganda ari muri Uganda naho bitaremezwa izina naho utayibuze ni twishimiye Constantin wa TV1 yego nuko tuzobandanya tubikurikiranira hagufi yego urakoze cyane n'abari mu Rwanda amakuru mubonaho iwanyu namwe bwe muze muri dusangiza kuri radio yacu @gmail.com Vincent nawe uratwumva Vincent uratwumva
ndabumva neza pari cyane mbwa ibyo bivuga ndabyumva
uherereye aho hantu utatwumva neza
kende bitendera nyene ndodumbura ariko ngenda madi agatoka go sarangere ngenda bumva nasiba
ngira ngo na telefone kawe kameze nabi rero
yego sinzi mugana na sima yaka siyaje ndo temo
nyene yego na makuru tuzaniye canke nico uvuga ku yatandukanye
yego tewe hanini ngira ngo nico uvuga ku yatandukanye ko cyane cyane ko ya bira nyine ngaha mu gihugu mura ahanini ni by'amatora y'umuhondo na 2000 ama kandi ntabifatanya n'icyo kibazo n'icyo nyine kihari karavada no rike idakunda kutohoza amakuru n'ibyo no cyane cyane n'icyo nakubwira yakazikora ariko ni ko yashimiye no uburyo mwebwe nyine mwana mugerageza mufitanga mu buryo mwamushoboye hano rero intereko y'icyo cyo kuba cyo kora kugurwa ni mvuga na masaha yo kugurwa nabi rwose cyane uburyo abanyamuryango cyane cyane babaye no munsi hari imigambi ya nobe nk'ibiri mvuga ko ikaba na gihiza ariko hari imigambi mushaka cyane ikunze guhama rwose
ubu nuwa
isomero
abo barabanari bi nabo ni bande
ibyo dukunda kubona n'ibyo kumva bahamwe nabo rero cya tumwe ariko biri kubitunganya na bitanu kubera ikijya kubabaza nuko n'ababyeyi ntaro ndetse n'abantu bakimwe babikorako nubwo n'umuntu nyine gakase ariyo mu ntara ya Rubanza ingorodi zitarayizononye
ingorodi ibiri
yego zitarayizononye mu gushyira ibintu nyine babitameze n'ibyitsi rero ahantu hose ndabifatanya ariyo ikiganiro ibyo kwira rwanda muri iki mwashyikirije cyangwa kivuga ku bijyanye n'amashyirahamwe n'amashyiro yasabye mu kwiyandikisha byose bigera amasoro ngomba kubasaba yuko na mwebwe hamwe bikunda nuko mutegera ibiganiro niba ari ibiganiro na banki biri ku ruhande rumwe ku ruhande yumvikane ibyo bari amashyirahamwe mugomba ayo mashyirahamwe agenda ku murongo y'icyo ubutegetsi bushaka ibiganiro ntibyemeze na banki kigire akanogera nyine gahagije cyane ariko kigomba kubategeka ibyo mukora nahanye namwe kuribereye murabizi ntabwo tuzongerera ndabasaba mu kuduha amakuru nubwo natwe bishobora rwose kumva ibya bintu byo ntibitemewe ibya natugora hari aho usanga byose hari ku rubuga rwa watsapu ariko bigasaba ugasanga bamwe bamwe ayo magurupe ya watsapu ntibaronka amahirwe yo kuya bamwe magana abiri ndabasize muri magana asizero mwesizeho kuri facebook live kera bigitangira nanjye dusaba mubika ariko ibintu ntabwo bigusaba cyane sinzi ko ari ibihingwa byaba byaragoranye biradufasha muri ubwo buryo biradufasha na banki kwiyumva no kutwemeza mwa bino bihe amaradiyo ari make cyane mu Burundi na banki akora bigenga
ego Vincent imbere yuko ugenda tugushimire kubona ufise ijwi rya Amerika ku mutima kandi tugusezerane yuko turiko turabikurikira turiko turaraba ingene dushobora kuza turabashikiriza ayo makuru naho bitoroshe
ego
tu ni ibintu ubuyobozi bw'ino radio bufise ku mutima ugira umunsi mwiza ngahe Bujumbura Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kiganiro ni muri isango no musitwa bahera ubuga kugira ngo mushobore kutubwira ibiriko biravugwa ahiwanya makuru avuga ahiwanyu atandukanye mwungire muvugwe nico mushikirije kuyo tuba twabatangarije turavuga politike tukavuga iby'imibano tukavuga iby'ubutunzi tukavuga iby'ihindagurika ry'ibihe umurongo ni gwanyu imirongo ni gwanyu urubuga ni gwanyu aho muherereye hose ushobora kubufise na kwa WhatsApp uri kuratwumviriza ushaka ko tuguhamagara urashobora kutubipa hama tukakwihamagarira iyo nimero yacu ya WhatsApp nayo ni guteranya rimwe kabiri busa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ino nimero ni nayo mushobora guca ko kugira ngo mushobore kudusabikaniriza amakuru avugwa ahiwanyu na cane cane muri kino gihe amenyesha amakuru y'ijwi rya Amerika batemerewe gukorana ni radio yanyu kugira ngo dushobore kuronka amakuru avugwa ahiwanyu rero akenshi turayabakura ko muzoze muri yaduha twese Angelo Icard
Karima
uherereye he Angelo Angelo ndumva ga telefone kiwe katamu tutashwe kumugomana ku murongo. Ayo makuru yivyo nako ndababwira ko mucisha kuri WhatsApp mushobora no gutera no gucisha kuri email yacu ni radio yacu @gmail.com Facebook yacu nayo ni VOA radio yacu aho hose murahadusanga atankomanzi. Tumira mategato hama duce tubagaruka ko.
Tanga mukobwa urerewe Itanga neza mukobwa urerewe Tanga busawe urerewe Seri wanje we urashakite umungu ati Sakuru kuno mukobwa arameye Maria yatanu mukobwa arameye umukobwa ati Seri wanje we
Karirimbo ni icange ka François Nsengiyumva mu gihugu kibanye mu gihugu cy'u Rwanda arivyo ariko nivyo ni gihugu kibanye ku barundi n'abarundi kazi turafise bon fils ku ndi murongo wa telefone bon fils kazi ego uherereye he
magwina imunguru mu karekango mu na yengazuba mu mengango rwa kagaye n'inyange mu dumudu ni
mhm na makuru tuzaniye gabo
rero numva nibwo nayinjye ku kwira ariko gahunda nari nyizi ubwo numva numva uravuze ngo umuntu arabadipa mugamba kandi avuga ariko nagerageje nkumva ukuntu koko niba ari numva abantu barahamagara abantu bakandika kuri WhatsApp abandi kuri Facebook ngiye nzabigenza gute kugirango ugiye kwikiryamye
I am a new thing.
Ubu ngubu na makuru menshi adasanzwe mfite ariko mu Rwanda turi mu gihe nyine twita impeshyi cyangwa cy'izuba ubu turiho turakora imirimo iduteza imbere turahinga mu bishanga inyanya ubu ndiho ndamanuka ahantu njya kuvomera njyewe ubu ubwo niyo makuru ariko kandi mu Rwanda umutekano nyine turawushimura hari nta kibazo hageze amakuru yandi make umuntu yamenya yajya aba yabagezaho gusa ndumva ndishimye kabisa ndishimye cyane kumugira kujiryamye
urakoze cyane natwe turishimye kuronka umukunzi mushasha uratwumviriza mugabo ntatuvugishe
ariko ari akantu numva nifuza kubasaba mu gihugu cya Uganda mu gace k'iburengerazuba ahantu bitaho ima district mufite abakunzi benshi cyane ko nabayeyo marayo nk'imyaka nk'ibiri ariko nta buryo bafite bwo kubumva sinzi njya numva Tanzania ngo hari nimero babahamagara bakabumva niba mwazashyiraho ubwo buryo cyangwa se niba mwazaye ukuntu mwafungurayo umurongo najyaga numva muvugira kuri radiyo Gisoro ariko radiyo Gisoro ni radiyo ikora mu gace gatoya mu gace gato cyane ku Buganda ntabwo ibasha kumanuka ngo igeraho kuri Lake Albert aho muri Hoima district n'andi ho ndavuga sinzi rero rwose ni ibintu mwagakwiye kuzashaka uburyo mwafungura nk'umurongo bajya babumviraho
aho muri Hoima wabahitwa gute
nabaga hitwa cyangware ni kuri Lake Albert narindi hafi n'umwaro bita bita kenyanja hafi nahantu Uganda iri gucukwa essence amakandi gatekezo kanje kuri icyo kibazo cyo mbabwiye nekeza ko rwose nk'ibihugu byacu by'u Rwanda na Uganda ariko gushaka ukuntu byakumvikana ikibazo kikava mu nzira ubwo tubamwe twa navuyeyo njyewe nta muntu nkirukanye mva yo ku mpamvu zanjye ariko umuntu aba yasize abavandimwe bayasize inshuti akabura ukuntu uko yajya kuzisura cyangwa se akabura ukuntu yajya nko gutahura abantu be yasizeyo bose barebe ukuntu baganira nta kuntu twa turi kubana n'abanyamahanga bakure ngo abo hino two kuba tutagenderana usanga twebwe nk'abaturage rwose ibintu bitubangamiye bakire Afurika bari kuvuga ngo ibigihugu kimwe amasoko bayahuze baganire bicare baganire rwose umuntu ajya atembera Afurika uko yumva bishaka nta mbogamizi iriho
None Gabon fi aho muri Uganda bavuga ku kansonga kina hose waragerayo hari abanyarwanda n'abarundi bangana gute kugira ngo twumva ibiganiro tuzobishikana
no kuvuga ako gace kaho ima district na gace kari mu majyaruguru ndumva mu burengerazuba urukwango ugiye ugezeyo mbese ni hari aho bita ngo ni mu Kinyarwanda hari aho bita za Cyarushesha hari aho bita za Wiragaza hari aho bita za Huyimaho mu mujyi abanyarwanda barahari cyane n'abarundi barahari ariko n'umwe ahubwo aho abarundi bari cyane ni ahantu hari inkambi bita gutira bahita mu Gikuyu abandi bahita ngo ni Gasoga ndetse ako gace yego hari n'abakavukire b'abaganda b'abanyoro ariko abo ntabwo ari benshi usanga abanyarwanda aribo biganje icyo gihe ndiyo nagerageza gukiranga ku iriya mirongo migufiya ukumva biravuga bikorora ukumva biravuga bicika ariko nibura mubashe gufungaho umurongo mwabibasha kugira n'abantu ba umuntu akominikana cyane mukajya muvugana mukamenya amakuru yabo
tuzobigerageza
usanga banafite n'inyota yo kumenya amakuru yo mu Burundi amakuru yo mu Rwanda gusa
turashikana ubwo butumwa ko batwara kino gisata none wowe kinyorura kigeragezaga Bonfils
ndagerageza cyane Uruganda urunyankore ntacyo ambeshe
wabaye umwanya munini rero turakumva
Kuruganda
canke ibindi bose byose ko twumva ubisho we wabaye wamaze umwanya utari muto
kamvuga Uruganda nacu bose amanyagange banyita Bonfisi mbere no mu Rwanda mu district y'Ingororero mbaramusako mwe na mikwano jange je muri ona kunseno abari Uganda yohoyima abari Kinshasa bari Bujumbura mwe na muri zangaru n'ururi mu Ruganda mbaramusako nyiwe
we balenyo
jange je nasigeyo ngendo kujya mbarabe ko mwe na
urakoze cyane Bonfils twakumvise we balenyo urakoze cyane ugira umunsi mwiza ariko imbere yuko tugusezera ijya mirongo wari watubwiye aba yo muri Uganda ntiturashobora kwironka ariko nka Tanzania abari iyo baratwumva kugira umvize ijuru rya Amerika usaga telefone n'abagenzi bawe bafite
ubabwiye
uhamagara guteranya 1 2 5 4 1 2 1 6 9 aho ni Tanzania abari muri
kigihe urahamagara nk'uko uhamagara umuntu ukayumva neza nta kiguzi
nta nkomanzi nimwe wiyumva urashira mutuyinite mbgabo ntibiba bihendetse cyane
mubigerageze na Uganda rwose ari abanyarwanda benshi cyane ngo bifuza kubumva
tuzogerageza
kandi na WhatsApp ndayifite nzajya nkurikirana amakuru rwose muri radio nkunda cyane
urakoze natwe ntituzo akatelefone kawe uzokwamize hafi uzuratubipa nk'uko wabikoze
yego
ugira umunsi mwiza nuko rero abatwumva murumvise ivyo Bonfils yaheje kudubaza by'imirongo ya telefone mushobora guca kugira ngo mutwumvirize ko ari muri Tanzania amakambi atandukanye usaga telefone kawuteranye ukanda ufyonda wandika nimero guteranya 2 5 5 4 1 1 ubusa murantunga nsubire mu guteranya 2 5 5 kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Uri muri Kenya naho ucugira kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kwa twumva naho muri Amerika nimero yanyu mushira kugira ngo mushobore kutwumviraho ikibiriraho ni guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turaza gusozera mu kanya kongera dusaba imbabazi ko mwari mumenyereye ku minsi yose ya gatanu tugaruka ku buzima butandukanye bw'abapfaso n'ibyo barimo hirya no hino. Abo twatumiye uno munsi ntibashimiye kwitaba ikiganiro ku munota wa nyuma, ariko twaciye tubaha akanya kugira ngo mushobore namwe kutubwira amakuru avugwa aho muri n'ico mushikije kuyavugwa kandi murakenuye abariko barayaduha. Muze kubandanya mubikora mutwandike kuri radio yacu arubaze gmail.com canke naho muturungikira ayo makuru kuri VOA radio yacu, iyo ni adresse ya Facebook. Akaririmbo duhava dusezeranira ko ni twafagiki ka Clarisse Karasira. Mwofa kukivyisi arubusa reka rero tusozere ngaha tubasezere kuri ayo majambo ya Clarisse Karasira mu karirimbo kiwe twafaga iki. Mwakoze mwe mwabanye natwe muri isanga y'ino munsi mwariko mushikizwa na Jewe Diane Nahazwe yakoze Jeffrey Mutagoma yageranije amajwi akaba yaranaduhagarikiye muhinga bw'ivyuma hamwe na engineer bari kumwe kwizina rya bagenzi banje. Ndabipfurize kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose. Turaza kongera igihe c'isaha 12 makuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda aho tuza kwibanda kuyo mu karere gece saa imwe n'iminota 30 na yazo bagezweho ku isi yose, ariko turaza kwibanda kuri Afrika. Turangana ngo duhanganiye intebe z'ibyubahiro turebana ingwe ngo ntitubayeho mu rwego rumwe mazikiye ntitucinye na karurutega turajwe ishingano ishyari izangano ubugomere biradushengeje ku iherezo ry'ubuzima haryubundi mbariki ikishingura nkashorwa nuko zose tuzisigaye
dusasinzobe dusesengure